yini radio izwi y'America. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bibiri na cumi mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku wa mbere itariki 22 y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 ni saa kumi zo ku muhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Kwigenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 umushikiranganji yajejwe intwari yo hagati hamwe n'inyigisho zo gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yatangaje ku gihe cyo kwiyamamariza amatora ya kamamampaka yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro kitaragira. Iryo tangazo ryasohowe riratandukanye n'amakuru yatangajwe n'abandi bategetsi barimo umunyamabanga mukuru w'ubushikiranganji hamwe n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana bigeze gutira kamu abanyagihugu kabasaba gutora ego muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo kitavugwa ko rumwe n'abarundi muri iki gihe ni ingo ya leta y'u Burundi isaba abanyagihugu guterera mu kigega kizokoreshwa mu gutunganya amatora yo mu mwaka wa 2020. Amashirahamwe y'abakozi hamwe n'abarundi batari bake abanyapolitiki batavuga rumwe na leta cyane cyane batari bake bariyamirije iyo ngingo yo gutoza amafaranga intererano bavuga ko itangishwa ku gahato. Bavuga kandi ko imbere y'uko intererano nk'iyo itangwa hakwiye kuba ibiganiro hagati ya leta n'abanyagihugu. Mbega ku bwanyu insiguro muha izo mvugo zibiri zitandukanye ku byerekeye itegurwa ry'amatora kamarampaka referendum ni iyihe? Mbega intererano isabwa abarundi izokoreshwa mu gutunganya amatora muyivuga ku iki? Kuri ibi bibazo byose byerekeye amatora kamarampaka hamwe n'intererano isabwa abarundi twatumiye vice perezida wa mbere w'Urundi Gaston Sindimwo kugira ngo aduhe umuco k'ukuntu izo ngingo zose zizoshirwa mu ngiro. Ariko muri iki gihe ndabona amatelefone ngendanwa ariko akora nabi mu Burundi, aricyo gituma twasaba ko mu gihe bo batwumva mushaka kuduha telefone zo ku biro cyangwa zimuhira kugira ngo tubandanye iki kiganiro. Turabandanya rero turondera vice perezida wa mbere w'Urundi kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Nkuko rero twabivuze muri ivyo bibazo byose abarundi batavuga ko rumwe nuko hariho nk'abasa amakenga yuko gushika mu kwezi kwa gatanu gihe ayo matora kamarampaka azobira gushika ubu batibaza ko n'abarundi bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iryo bwirizwa shingiro ryo hindurwa ari muri ayo matora kamarampaka referendum. Ikindi kibazo nacyo kikaba ari uko gutangisha amafaranga ku gahato cyane cyane muri iki gihe abarundi bavuga ko ubukene bwabinjiranye ari ibibazo bihambaye cyane rwose abantu benshi babona ko umengo bikwiye insiguro cyane cyane yabari ku butegetsi kugira ngo bashyire ahabona batanga umuco ku byerekeye cyane cyane ibyo bibazo byose turiko turavuga. Hariho imigambwe kandi amashyirahamwe amaze gutangaza ko atazokwitaba ayo matora, ari nacyo gituma rero insiguro zikenewe cyane rwose. Turabandanya kurondera umutumire wacu mu kanya turibaza ko aza kuboneka. Tubonye nka telefone yindi amatelefone ngendanwa asa n'ariko aragorana. Ikindi kintu gihambaye cyane rwose ni uko reka twotera n'akamo abandi bose bariko barakurikirana ikiganiro haba kuri Facebook kugira ngo baduhe nimero yabo cyane cyane abari mu Burundi bo duha inimero atari za telefone ngendanwa kuko zisane zifite ikibazo muri iki gihe kuvyerekeye abandi barahandi hose mukanya turaza gushobora gutora ya matelefone yawe kugira ngo twumve icyo bashikiriza haba ibibazo canke eka ivyumviro reka tu bafise muri aka kanya munywanyi afise ikibazo canke intererano eka intererano cyane cyane kuvyerekeye ukuntu ayo matora ariko yatunganywa azotunganywa mu kwezi kwa gatanu ariko arategurwa amatora kamara mpaka turi kumwe na Louis Michel mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo
ego me murafise intererano kuvyereke cyane cyane bivuga mu Burundi kuri aya matora ariko azotegurwa ariko ategurwa azoba mu kwezi kwa gatanu
nta ndi kindi intererano ni iki
intererano ni ivyumviro vyawe ikintu wibaza
sasa ngewe ni ikibazo mfite
ego
nta ivyumviro mfite ni ikibazo mfite cyo kubaza uwo mutumirwa
ego
turumvikana
ego me urashaka kubaza ikibazo mutumirwa nitwa muronka telefone ziracagura nitwa muronka
tuvuga umutumirwa ntabwo tuvuga umutumire cyo cyakumubaza ngewe murara mu Burundi harimo ikibazo vrema uti kubera iki uranyumva neza
bandanya tuga ku ijambo turakumva
ariko abantu nsubize umutumire kwanjye niko mugabo tubigenze umutumire uraho
araboneka mu kanya telefone ziracagoranye bazi ikibazo turamubaza neza
atanyumva we dore icyo mfite rero muri Afurika usibye no ku isi yose amatora ategurwa n'igihugu ntabwo ategurwa n'abaturage wa mutumire icyo nyirawo nkubaze kwitwaza ngo abaturage nibategura amatora batanga amafaranga y'amatora batanga ibindi byose bikora mu matora bagura za mafozi kora mu matora ubwo byose niko bizagenda biriya bintu ntabwo byerekana ko aho ngaho mu Burundi mufite ikibazo gikomeye cyane ahubwo aka kabiri hariya amatora buriya ntabwo mwayirukankanye nta kindi kintu mwashakaga gukora kugira ngo mutware ibintu neza ariko noneho amatora azagende mu buryo igihugu gitegura amatora adateguwe n'abaturage ari bagombye kuyaprepara batanga amafaranga batanga ibicyo heza kugira ngo amatora azakunde azabeho wa ntabwo ari ikibazo wamutumirwa gusa urakoze cyane
murakoze Louis Michel murakoze ku bibazo mubajije ibyo bibazo turabishikiriza mu kanya nitwabona umutumire ni ibibazo muvuga ko bihambaye cyane rwose mu icyo kibazo muvuga ko uhoba ari gihe nyacu cyo gutunganya amatora ni ikibazo cabajijwe ariko ni ikibazo twibaza ko abategetsi nabo nyene bashobora kuronkera inyishu ariko cyane cyane ariko barategura ayo matora ikindi kibazo no kivuga ko abanyagihugu ari bakwiye gutunganya amatora ari leta itunganya amatora atari abanyagihugu batunganya amatora mu gusabwa intererano ivyo vyose n'ibibazo vyoronka inyishu mu gihe tworonka umutetsi yoba ari ku butetsi eka ashobora kuba kwishura ku izina rya leta y'Uburundi muri iki gihe amatelefone acagoranye ariko turabandanya kurondera muri iki gihe kugira ngo turabe ko twovugana n'abategetsi ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ni ikibazo gihambaye cyane nk'uko muyizi kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi haradutse indyane hagati y'Abarundi abatari bake barahunga reka harabaye indyane zikomeye ubukene burinjira reka ibihugu bya Burayi birafatira ibihano mu Burundi ibyo bivuga rero ko gushika ubu ubukene buhari mu Burundi hari ubukene buhambaye muri iki gihe ariko rero mu kanya nibaza ko ibyo bibazo byose biko birabazwa biza kuronka inyishu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Bibu tenshi timu iseko muri ko murabandaje kumviriza radio ijwi rya Amerika turi mu kiganiro dusa mu kiganiro muri sanga ariko muri iki gihe turabona ko ama telefone ateko akora umutumire gushuka ubuntu turamuronka twari ko tuvuga cyane cyane ku bibazo bihambaye cyane gose ibazo bibiri ikibazo ca mbere akaba ari kibazo cy'intererano iriko isabwa kugira ngo habi abarundi batanga intererano yo gutunganya amatora y'2020 ikindi kibazo gihambaye cyane rwose tuko turavuga cyane ni ikibazo cerekeye ubutumwa buvuguruzanya butangwa n'abategetsi ku byerekeye cyane cyane intererano ku byerekeye intererano yo ekapuzerekeye kamwe gaterwa abarundi kugira ngo batore canke ego canke oya amatora kamara mpaka tukatuzi rero ku kico kibazo hari abategetsi bavuga ko uhataragira ko abategetsi batangura isekeza ryo gusaba ko abarundi botora ego mu gihe kandi hariho ikibazo gihambaye kivuga ko gushika ubu atawosaba abanyagihugu ngo batore ego canke oya kuko igihe ntikiragera. Ndabona ko umutumire wacu ari kwagerageza kuduhamagara yaduhamagaye ariko telefoni sani itasubiye kugenda neza turiko turagerageza kumutelefona ariko ndabona ko imirongo itameze neza cyane gose reka turabe ko mukanye twashobora kumubona ari nacyo gituma rero two nibaza ko mukanya biza kugenda neza telefone isani ishobotse makuru duhawe n'umufasha ariko adufasha cyane cyane gutunganya ikiganiro atubwiye kumushinga nahe Gaston Sidimwo vice president wa Burundi ashitse ngaha mwiriwe neza vice president wa Burundi Gaston Sidimwo
amahoro Frederic
murakomeye
turakomeye cyane rwose
ya amatelefone yari yagoranye muratubabarira n'ibintu bita reka tudashobora gukontrola natwe bw'ingaha ku bwacu namwe mudashobora gukontrola nyine none murakomeye
nukuri twetri turaho mu gihugu tumeze neza ibintu bimeze neza
yego mi nashaka cyane cyane ndabona ko hari hakanya kariko karagenda hari abanyagihugu ariko urabaza ibibazo ikibazo cya mbere twatangurira ko cabajijwe na Louis Michel ari mu Rwanda ubu ni gihe cyo gutunganya ayo matora kamara mpaka mu gihe abarundi batari bake bari hanze y'igihugu
twibaza yuko atagihe kizogera aho abarundi bose bazo bari mu gihugu kugira ngo tuve mu tutumanye amatora mu 2014 twaragerageje kugira duhindure ibiza shingiro mubwo benshi bavuze ko hatari bwagere uno munsi rero twebwe muri leta twabonye ko hageze ko duhindura ibyo biza shingiro kugira ngo rije ku gihe cya none ari nacyo gituma twafashe iyo ngingo mubuze ngo muzorinze abarundi bose batahe umunsi nzo kwigera ubaho narindi
hari ikibazo gihambaye cyane rwose ayo matora nk'uko byandikwa nk'uko leta y'u Burundi yabitangaje iyo tunganywa mu kwezi kwa gatanu murabona ko ubu mu kwezi kwa mbere gushaka mu kwezi kwa gatanu abarundi bose bazaba bamaze gusigurirwa ingingo nkuru nkuru ziri muri iyo kamura ayo matora kamarampaga
dusa n'ibintu bisa n'ibitunganyije neza kuko uno munsi ibyo byo guhinyanyura byavuye mu barundi bonyene ubu no kugenda kubasigura yuko ibyo badusabye twabishizemo nibaza yuko no kugororera ko kantu gatoye gusa n'ahandi ho ibintu ntango nta ntambamizi iriho kandi nitubone nyene bogira amakenga aribo bogira amakenga nyamwe bavuga ngo umukorezi niwe afite amakenga gusumba padiri sege rero turabona yuko ibintu bizogenda neza tangora
hari kandi ikibazo gihambaye cyane rwose kishikirizwa n'abatari bake amashyirahamwe mpuzamakungu ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa ko tugarutse ubwa mbere na mbere ku makuru yatangajwe n'abategetsi bo mu Burundi hariho umutegetsi atwara ishyirahamwe ry'igihugu ryigenga rijeje gutunganya amatora avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kuri aya matora kitaragera ariko turazi ko ari abashitegetsi mu Burundi bamaze gutera kamo gasaba abanyagihugu gutora ego muri iryo bwirizwa muri aya matora amatora kamarampaka referendum yaho mu bahavuga ko iki izo n'imizi biri zitandukanye mu mategetsi
nibesanze byashobora gushikaho umwe yashobora kwihenda akavuga icyo nk'ibindi niba muri rusange aho tugeze amaso nuko igikorwa cyo guhamagarira abenegihugu gutora ego canke oya kitaragera uno munsi turi mu ntumbero yo kusigurira abenegihugu ibyahindutse twamenyeshe yuko abari umwe migambwe canke ayandi mashami yose bazoshikirwa kugira ngo basigurirwe ingingo zahindutse n'igituma zahindutse hanyuma nabo nyine bashoronke akajya kuzodonka ingene basiguriye abanywanyi babo intumbero bazaba batoye gutora ego canke oya ubwo rero uyu mwanya ntiwagera mbere nabo babihenze bakabigira mabona yuko bakosoye kandi tutabikosoye birabigende neza
ku kibazo cyo gutoza intererano y'amatora yo mu 2020 naco icyo kibazo n'ikibazo gihambaye naco nyene batavuga rumwe na leta bavuga ko ayo mafaranga y'intererano ariko atozwa ku gahato mu babwirike
ubwa mbere sinzi ko umaze kubona yuko abantu benshi bamaze kuja guterera ko bagenda ku bigombe bwabo twize muri leta twashize imbere ubugombe nacyo gituma urabona ubushikiranganji ucanke ubundi canke abagwiza tunga bacanke abandi canke abategetsi abacanke abandi bagenda ku bugombe bwabo kugira ngo batange iyo ntererano inzira yo kwereka urukundo abarundi bafite igihugu cyabo kuko niyo ntumbero tumaze iminsi duhimiriza yuko abarundi bokwitunganiriza ibyabo baravye uburyo bafise nicyo gituma rero ntihagire ufata ibica nk'ibindi niyoza yuko tuzobigira mu gushaka kwawe mugabo twarabatse mbega uko ushaka kumwe wese kutunganywa gute niho hacaza itegeko rishobora kwitunganya mugabo nta muntu azaja ku gahato mutatanza yangu izogende ku nungu cyangwa ukundi
mu bategetsi barongoye imyambo itavuga rumwe na leta ikaba atavuga rumwe na leta eka n'amashyirahamwe amwamwe atagira inyungu za politike gushiku ntiyemera ko ayo matora yakwiye gutunganywa muri iki gihe hari akigoro leta iri kwiragira kugira ngo ibibajijure canke umugambi wose n'uwe kugira ngo nabo bagire uruhara muri ayo matora
icyo no kumenyesha nuko twe tumenyereye tuzobe bya politike nta na rimwe bizokwera de kandi uri kutunganya igikorwa cyiza ntuzorinde ko bose barinda kuza hari abazozo babisanga ko bakasijamo kuko tumaze kubona ngaha iminsi yose hari ibikorwa bitunganyijwe itariki y'ibikorwa igeze benshi usanga babata baritegura nicyo bituma twebwe tuti urutari bugusige bwo kubanza reka rero twebwe kuko ibijyanye n'ibyizwa shingiro biraba Barundi kandi nitwe tubazwa Burundi uno munsi nicyo gituma tuza kubaha inzira zose nayo kumbwira ngo amahanga amakungu igeze amakungu biraba ibyabo twe turaba ibyabo amakungu atunganya iwawe nta makungu numva aza gutunganya ahanaka cyangwa ahanaka twebwe twarabye ibyo kiza Barundi byo bibiri abandi banyepolitiki nibaza yuko ngira ngo ni ubwoba bw'amatora kuko twebwe twimirije amatora kandi ko duhimiriza abarundi bose ko boza kugira bayategure ejo ntihazogira imyenda muvano ya njyogo ngo byagenze uku canke ibyo bigenze ukundi ahubwo uyu mwanya bari kubarata yo kugira impare zitagira mvura boza tugatunganya ingene amatora azogenda neza ku neza yabo mbere ibyumviro byabo nazo nyene bigashikirizwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri sanga turi kumwe na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo muri iki gihe turakuse kandi umunywa wa radio Ijwi rya Amerika Nduwimana mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi gutumbura mu Burundi
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro
halo
murafite ikibazo murafite icyumviro
halo
winda kumva murafite ikibazo
halo
duga ku ijambo
ego nashaka gutera ikibazo nashaka nabiba izanya kwa mutumire ndagura mugize mutumire
arakumva duga ku ijambo
kibazo cyane cyakumwibariza ego prema ibazo cyo gutora ego cyane oya turagishyigikiye cyane kuko abantu badashyigikiye ego bande badashyigikiye ibyirirwa sindiyo byo gutora ego cyane oya bamwe turabona nyine badashaka uburundi icyo nsaba nyakubahwa mwebwe mwari mukwiye kuraba zina murundi wese murakungene mwo muhimiriza kugira atore kuko gutora ni cya mbere kandi ni byiza mwebwe nyakubahwa woba mugeze kugira muhimiriza zina munyagihugu wese ajya gutora ku bushake bwiwe cyangwa ku bugombe bwiwe ninde icyo ni cya mbere cya kabiri nacyo nyakubahwa mwebwe mufise ingufu zihe zo gufasha umunyagihugu uwo ari wese kugira atore igirirwa shingiro kuko hariho benshi maze kubona badashaka gutora igirirwa shingiro kuko nacyo by'abanyagihugu turakwize gutora ego cyane oya urumva nage munyagihugu ugenda utora ego murakoze
murakoze Nduwimana mureka mukanya turasaba vice president wa mbere abishure kuri ibyo bibazo bibiri ariko reka tubanze dufate Manirakiza mwiriwe neza
amahoro
muri he
kuri mu ntara ya Cibitoke
mu Cibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo nagomba mbaze
yego
ni akabazo nagomba mbaze naka mbe hari umushingamateka yaheruka kuvugira aho kugiga Amerika ho mu mizero y'abaruri yaravuze yuko bijya bintu byo guterera mu matora hamwe bitajyanye n'amategeko none hamwe umuntu atazotanga iyo ntererano none ntabwo bajya kwigira bamufata nabi cyangwa bamurondera ntabwo ndashobora kumenya kuko ntabwo bari batumiye uwo badasanzwe mugambi
murakoze Manirakiza reka ijambo akandi kabazo
avuga
ku ijambo nyarutsa
arakandi kabazo nari mfite none nk'umuntu akazoja wowe mwiryo tora ry'ibyirirwa shingiro hariho ingene bazomukurikira cyangwa ntabwo bazoca n'uburenganzira bwiwe
murakoze Manirakiza reka duhe ijambo vice perezida w'u Burundi Gaston Sedimo atangwe yishyura ibibazo bya Nduwimana acagira ko ku bibazo bya Manirakiza mvuge ku ijambo
yego murakoze Nduwimana yabaje ati mbega gutora yego cyangwa oya yogenda gute ngo twarigisha abarundi ubwa mbere twebwe ntitwigisha abarundi gutora yego cyangwa oya icyo turasubira turi kwigisha abarundi ibyahindutse muri byo hinyanyurwa by'ibyo bwizwa shingiro igihe cyo kubabwira atore ego cyangwa oya izoshikirizwa na wa mugwi seni ariwo wijejwe mugabo ikintu twabwiye ni uko muri aya matora twarabivuze mbere n'abarongwese barabivuze gikuru ni uko abantu bihabona uburenganzira bwo gutora kugira rero wihe uburenganzira bwo gutora ni uko ujya kwiyandikisha kugira ubuje mu bazotora hanyuma kukubwira ngo kuko mu gutora ushobora gutora ego cyangwa oya mugabo uba wariyandikishije hanyuma umuntu avuga ngo umuntu azotora ntazogira ande nta gisure kiriho kuko gutora si agahato gutora ni ubwenegihugu bw'inyene urashobora kujya gutora cyangwa ukareka gutora mbega uretse kujya gutora wunguka iki njye nama ndababwira kenshi ngo reka gutora mugabo ntureka gutwarwa kandi ngira benshi bamaze kwibona nibyo bwirizwa shingiro ukazoreka kuyitora izoreka kugutwara izojaho kandi utayitora nicyo gituma rero twohimiriza abarundi bose mu nzego zitandukanye yuko ubwa mbere yuko bufata ubwenegihugu bwabo bakabukingira mu kujya kwiyandikisha kugira bazoje gutora kandi noneho mwarumvise yuko hari aho niyo ryandikwa ryoba rimwe kuko rikazoca riguha n'uburenganzira bwo kujya gutora mu mwaka w'2020 none ubwo butegetsi mushaka muzowushikira gute mutagiye gutora ubwo butegetsi mushaka muzowushikira gute mutatoye abo mushaka nicyo gituma twebwe muri leta twafashe ingendo yo guhimiriza abarundi bose imigambwe yose amadini yose kugira twese tuje mu nzira imwe inzira yo kugira ngo abarundi bashobore kugira uburenganzira bwo kwitorera ibyo bagomba atamusunikana iyo niyo twashobora kubashikiriza kuri iryo jambo rya mbere hanyuma uri yavuze ati mbega utazoterera bizogenda gute uzambere nuko abarundi bose guterera asa amahera gusa hari uguterera mu buryo hari uguterera mu nguvu hari uguterera mu bwenge dusaba abarundi yuko ubwanda yuko bumenya ko uno munsi leta iriho yipfuza yuko abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse kuko tumaze kubona yuko hariho benshi bagituka bakagicyoza mbere bagacyoza n'abategetsi bacu mugabo umutegetsi ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wenyine ucyogeje umutegetsi w'igihugu cyawe uba uri kuri icyoza wenyine aho uri nicyo gituma twebwe twasabye yuko intererano yoba ku bugombe bw'umurundi uwo ari wese mbega mugabo tugize ubugombe gusa bica bigenda gute nicyo gituma haciye haba ingingo yo kugira babitunganye neza kugira ngo murazi neza yuko hari igihe twatanze amahera icyo gihe yari bayita ngo akigoro for the game mugabo ayo mahera tuzi iyo agiye nicyo gituma baciye bayaha inzira nziza
murazi
ayo mahera aboneke
kuva iyo ntererano vice president wa mbere w'Uburundi itanguye gusabwa abarundi mubona bari ko bayitaba gute
gushuko no munsi turaje abarundi bari ko bayitaba neza cyane rwose kandi biradushimisha kandi tugashimira abarundi kubona umutima wo gukunda igihugu wa cyogaruka mu barundi ingariza kwija mu janyuma bwa kimbega abatazoyitaba abatazoja muri ayo matora ahicyo tuzobagira ihi bandewe kuko igihe wikuye mu bashinga nta ukikura mu bagabo ukareka gusoma hamwe n'abandi kibe tukukura bakwiye kuko nuko gusa twe tubahanura yuko bazoba bahombye kuko bazotwagwa n'ibwirizwa batatoye kuko tumaze kubibona kenshi muri kahise nicyo bita gusaba abandi bose yuko ibyo biza shingiro ni rwabo ntibabyite ntiyumve ngo bamwe bavuga yasa nk'ayandi biza shingiro ni rwabo ureha kuri tora mugo ntuzerika
gukora
cyo bitwara yo bwo kwitwa
tubiyutse inshuti muri se komunika muri abandanya kumviriza iradiyo hejwe y'Amerika turi kumwe na Yohani mwiriwe neza
na Frederic
mwiriwe neza muri hehe
Imana ibazigame cyane ndi mu Rugombo i Burundi
izina ry'ikirundi ni ndega Yohani
Bankuwiha
duga ku ijambo ikibazo
cy'umwe Bankuwiha
Egome ikibazo cy'umviro
umutumire wacu nyakuba wayisegera cyambere cy'umukuru w'igihugu
yarabumva
ndabumva
rwose Imana ibazigame nyakuba
murakoze cyane rwose
Egome icyo nagoma sikirize kwa n'intererano
yego
hari umunyarwanda yagiye kuvuga ngo wadusize ko nguva abanyagihugu mu kudutoza intererano y'amatora twe iyo umuntu avunitse acamenye ukuntu acumbagira umunyarwanda umwishyura yuko icya mbere leta nuyitera ingufu kuko yaradutoze kandi uzotanga amahera se ku gahata ni kugomba kwiwe kandi leta nuyishimira kuko ntiyagiye mu Rwanda ngo ntererera ngo ngirane kuko turi muri ambargo ikintu nshimikira ko nuko ahubwo nubwira nyakuba mu iterambere cyangwa se umukuru w'igihugu kuko amatora bayasize kuri ahubwo turarindiranye n'igishyika cyinshi uyu nawe agomba kuyikumira nk'aho bari umurundi mugani anyakubaha icyegera cyane cyo mukuru w'igihugu iyo umuntu atumiwe mu rubanza akikumira uramureka mbere udashyigikiye leta yacu twashyigikira iki n'ayo matora naze abarundi yarindiranye igishyika cyinshi icyo nsaba umutumire icyo kiringo ko mwagisize kure nuko rero mwagisize mu kwa gatanu kandi abarundi tutegeranye igishyika cyinshi amahera ku bwinshi tuba tuyashyira kuri konti nibanyarutse batugabanyiriza ahubwo ikiringo ayo matora abashyigikiye ko haba tuyategeranye igishyika cyinshi murakoze
reka tumuhe ijambo agira icyo avuze kuri ibyo mushyikirije
ubwa mbere mbanza kumushimira Yohani nawe nyenda mwifuriza neza biri y'Imana nawe nyene mubeko nkamushimira ko ashimye ibikorwa dukora muri leta ikindi twomumesha nuko ayo matora ntitwashyize kure kuko twashatse yuko hataboneka inda muvano ya njyogo hatowe umurundi yovuga ngo byari bihuse ngo baradukubiranije nicyo bituma abarongoye seni batunganya baravye n'umwanya n'ibikorwa byimirije ntagira ubwoba kandi kuko abarundi bose babyumva nk'uko abyumva atari bamwe nyene bafise izindi ntumbero muri rusange
twashima ibikorwa abenegihugu cyane cyane twabashimira ingene bakwiye amahoko mu muzu kugira ngo bereke amakungu n'abarundi ko hari abarundi bakunda igihugu cyabo cyabibarutse mbere bashobora kucigura mbere bagafata n'ifaranga bari bafise mu rugo bakabitanga kugira ngo ayo matora azogende neza
numva
rero nicyo cyerekana yuko amakungu twebwe kuvya amatora zoitunganiza
atangorana. Muri kumara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ni kiganiro muri sanga turi kumwe na Desire. Desire muri neza?
Mwiriwe
muri hega Desire?
Turi muyinga.
Iri izina ry'ikirundi nene.
Kazombanza
duga ku ijambo ikibazo. Cyumviro.
Nagira mbazo umutumire.
Mhm.
Bega ko tubona amheshi na heshi anashaka. Kisanyo iko tuma barabara batoza makori bagira iki ubwoho kwiryo tererano tuzotanga nti bazusanga bazize imigozi mu barabara bagenda barahagarika abantu
murakoze Desire ka ishure ico kibazo vice president wa mbere Burundi duga kwijamo
nibaza yuko uyu mushinga nahe Desire abimuyinga nibaza yuko tudofatanya ibintu n'ibindi hariho ingene amakori asanzwe atoza cyane cyane mu ntara zimwe zafite zitunganya cy'amakomine aho hariho ikori umuntu asanzwe atanga iyo ni ikori iteganijwe n'amategeko y'igihugu hariho niyo impamagaro ya leta yuko abarundi bonyine ku bugombe bwabo bwo kwitangira amayonterano abo rero nabo ibushoye igitoki cyangwa ikindi agenda kuyashyira aho twaberetse atarinze gutama nicyo gituma uno munsi uyo nta na rimwe bizokwigira bigira yuko bagira akagozi ku byerekeye ayo mahera y'intererano y'amatora iyo rero ahubwo nocanse ndemetse n'abandi barundi ko atamuntu n'umwe yoza gufatwa mu ibarabara ngo nuko atatereye amatora uyo azuba arenze amategeko.
Tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Roger muriwe neza
miriwe
neza mu izina ry'ikirundi ni nde Roger
je nitwa niho bakeye Roger
niho bakiri Roger murafite ikibazo cy'imbyo
ego
duka kwijambo
cyubahiro nyako adasofe ndimo
ego
hanyuma cyo nagomba mvuge kuri bibijanye naba bashinga amateka mu mito y'abarundi nk'umutegetsi n'icega cyambe cy'umukuru w'igihugu ko numvise abashinga amateka bamwe bavuga yuko kuba ariko batanga izihererano jano tora hari itegeko boba barenze ko nzi leta ari imwe yotubwira itegeko boba bararenze umuntu atanze amafaranga yo barenze kanyakuba hanyuma ikindi nacyo nagomba isa n'uterera yabivuze umunyacubahiro ko watora wareka urigo gutwarwa nanjye nk'umwe mu gihugu nagomba nsabe umwerekezo wese ntazogire umuntu n'umwe agasubira kubeshwa ngo ntaze gutora ahubwo nagenda atore kandi atora yego atore kuko ni umurundi n'umwenegihugu w'Uburundi atora oya aje gutora kuko twese turabarundi ntazogire umuntu n'umwe ahenda umwene w'Uburundi ngo ntaje gutora kuko abasa n'uko umwe ngo arakurengeye akarinda icyo nicyo byaba nagomba gushikiriza nyakubahwa mumeshe makuru
murakoze Roger niho bakiri ikibazo mubaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko hariho nk'uko muvuga ko byatangajwe n'icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama y'amashyamateka mu mizero avuga ko hariho amateko yarenzwe mu gusaba abanyagihugu gutoza iyo ntererano ni ikibazo mubajije reka mukanya acishure iyindi ntererano tuga ku ijambo vice president wa mbere Burundi Gaston Selim
cyangwa nuko inama nshinga amateka ariyo igenzura ibikorwa bya leta nicyo gituma umushinga amateka nimba abona yuko hari ibikorwa cyangwa ibintu byanyuranye n'amategeko yotuma ko umushikanganje abijeje hanyuma umushikanganje akarenguka mu namashinga amateka ama kabasigurira uko byifashe niko bisanzwe bimeze mu mategeko ya misi yose ikindi ngomenya hariho ibijanye n'itunganywa rya bene gihugu canke hariho amategeko arinda guca mu namashinga amateka mugabo hariho nane amategeko mukuru y'igihugu canke umushikanganje ashobora gufata mu nzira yo gutunganya ibikorwa byiwe neza ibintu rero biragabuwe twebwe tukabona yuko hari amategeko yarenzwe abashikiranganji abashikanke muri etu tukarenga amategeko kanaka nuko abo bashinga amateka hako baja ku isunzu ry'inzu bavuga ibicanke ibindi mu ntumbero yo gutuma haba abantu bavuga aya muhe twose yuko abashinga amateka benabo boza baratuma ko abashikiranganji mu nama ashikiranganji mu nama ashinga amateka kugira ngo bababaze ibyo bita question oral mu bibazo byose bijanye n'imigambi leta iba yafashe turatwibona batuma ko abashikiranganji b'ubutare abashikiranganji bajeje amagara y'abantu bakabatuma ko bakababaza hanyuma mu nyuma bakaronka insiguro itomoye kuko gutwarira hejuru naho nyene si byiza cyane
muri ko murabandanye kumiriza radio yitwa Inyamerika kiganiro muri sangati kumwe na Steve. Steve muri neza ni ego urakome
tashima
izina ry'ikirundi ni nde Steve
Nzoyiheba
Nzoyiheba murafite ikibazo murafite icyumviro
nashaka kubaza kucerekeye ibyo bavuga by'intererano y'amatora azoba muri 2020 intererano izotangwa kya mu nyagihugu wese canke n'umutora ba muhimigambi kandi naho canke naho bazotanga ku rugero rungana canke
murakoze Steve ikibazo cha Steve sinzo iheba ni ikibazo kibaza niba umurundi wese azoteza utanga iyo ntererano canke izotangwa n'abari mu migambwe eka n'urugero rw'amafaranga bazotangisha mudugwe ku ijambo vice president wa mbere w'Uburundi
nibaza ko twavuze yuko intererano ari ku bugome bw'umurundi wese kandi umurundi wese atanga icyo ashoboye gutanga hari abatanga umutima hari abatanga amaboko hari abatanga ubujyo ni ukuvuga rero twebwe dusaba intererano ku buryo umuntu wese aba areha nabwo nitwoza kubwira ngo uzane uburyo budafise nicyo gituma dusaba abarundi cyane cyane gushyira mu mutima umutima wo gukunda igihugu hama ukawutanga ugashobora gutanga icyo ufise twebwe rero urugero nitwovuga ngo abantu bundi bose bazotanga co kimwe umushikiranganji wa mbere cy'umukuru w'igihugu azotanga yaca co kimwe n'uwundi munyagihugu cyangwa umunyagihugu umwirimye azotanga co kimwe n'uwundi n'umushikiranganji kanaka twebwe dufata yuko umuntu wese yotanga ku rugero rwiwe hariho n'abazotanga umutima ibyo ntibabimenye kuko abandi bose hanisibe bose bazotanga hari abazotanga umutima hari abazotanga amaboko ibyo rero kandi cyane cyane tukabishima cyane kuko igihe tudahaye igihugu cyacu umutima nacyo tuba tuwuhaye
tugarutse kuri cya kiringo gisigaye ko hagati ya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatanu igihe amatora atikanijwe kuba hari eka bikorwa by'uku eka isekeza y'ayo matora mbega murafise umugambi wo gushikira nabo abarundi babahanze muri diaspora eka n'abari mu makampi impunzi mukabasigurira abari mu makampi impunzi bashaka kudatora kuko ayo nayo ni mategeko agenga aba eka abantu bari mu minwe ya HCR ariko abari hanze cyane cyane nk'abari muri diaspora murashobora muratekanya kubasigurira akamaro kari matora kamara mpaka n'igituma atunganijwe muri kigi
nibaza nkuko turiko turasigurira abaroni ngaha ubushikiranganji bujeje imigendera n'ubufasha n'ubundi n'amakungu azotanga intumbero zirashe kubaduserukira muri ibyo bihugu kugira ngo nabo nyine bashobore gushika ku barundi bene wacu bari mu mahanga kugira nabo nyine bamenye ibiriko biraba mu Burundi bakurikirane ibiriko biraba mu Burundi mbere nabo nyine benshi baramaze no gutanga intererano cyo kwina abandi barundi bose neza yuko igikwa ni cy'abarundi bose nta muntu n'umwe tugikumiramwo nta muntu n'umwe twifuza ko yokwikumira aricyo gituma tugihamagariye abarundi bose kucitaba n'umutima mwiza imbere no kumenya yuko icyo kiringo tuzocubahiza kuko turaje ibitegekanyo kugira bijeho bamuje uceje gutungana amatora mu ntara uramaze kujaho makomini amaze kujaho ubu ariko hajaho bamwe bazogira kwandika abazokwitoza tugamije barundi rero kudakwiyandikisha kuko tiyandikishije izo buhombye byinshi
tubibutse cyo twese ko muri kamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri sanga turi kumwe na Jimmy. Jimmy mwiriwe neza? Mwiriwe neza, muri he Jimmy? Ego izina ry'ikirundi ninde? Gakiza.
Ego
muduge ku jambo ikibazo cyangwa icyumviro? Yarakumva duga ku jambo.
Yaramukije.
Ikibazo cyangwa icyumviro cy'ikibazo muri leta y'u Burundi bahari kugusenyera hamwe. Bati kubera iki?
Kiza Jimmy reka dusabe vice president wa Burundi Gaston Sidimo yishure ibyo bibazo bitatu mubajije telefone ntiyari meze neza cyane gusa ariko nibaza ko yashoboye kumva ibibazo cyane cyane cya gatatu ariko atangure kuri ishure byose
icambere yavuze ko leta ntisenyera hamwe
ni kibazo cha kivuga ko hari umushikiranganje w'intwaro hagati eka n'uwabakozi bo babatavuga rumwe telefone nti yari meze neza ico kibazo sinacumbise neza
ubwa mbere yuko ico uno munsi leta itaniyeho n'izindi nuko uno munsi abashikiranganje bose abemweta bose twese tuvuga ururimi rumwe uje kubaza vyewe cyangwa ukabaza uwundi nisho kwishura nicyo tumwe n'ingo wari kumwe n'uwawe undi mwari kumwe rero tumaze aho rero twebwe abashikiranganje gushyira uno munsi bakora neza cyane rwose ku byerekeye iyo ntererano nibaza yuko twababwiye yuko bwa mbere ari intererano twise yuko kumushaka k'umuntu wese igihe rero umuntu atashaka gutanga ayo mahera nibaza yuko atagicure kimwe kizuba kiriho kandi tugasaba yuko nk'uko mwabivuze n'abakozi ba leta n'uyo nyine atarabyumva twifuza ko abyumva ko atza gutanga ku neza y'igihugu ciwe kuko uretse gutanga igihugu cawe bizohava bigora nicyo gituma nawe nyine kandi turazi yuko hariho benshi abarundi benshi batarajijuka batarajya muri iyo nzira mugabo twebwe bategere ije dukubitirwa ni uko dutegerezwa kujya kubumvisha abatarabyumva bakazobyumva ejo cyangwa hirya y'ejo abarundi bose ntibazokumvira rimwe ijambo ry'igihugu cyo gukunda igihugu mugabo turazi neza yuko bitebe tuzokwama twigishe kuko umutoso rifuku yamiza hagati mu jisho icyerekeye yavuze ubutunzi bw'igihugu sinacumvise mugabo yomenye yuko inzira amatora yashizeho ibyizwa shingiro twari dufise uno munsi niyo nzira twashatse gukurikiza kuko niyo nzira ikura amazimwe mu nzira kuko bose bitwaza ngo abene igihugu reka rero abene igihugu tubasubize ijambo kugira ngo bitorere ibizwa rizo bagenge nibyo kujya muri amashinga amateka aho abashinga amateka babicaye batatu bavuze urwamo cyangwa iki twashatse yuko inzira ibizwa shingiro byo mu 2025 yafashe ariyo nzira n'iri bwirizwa ryo fata kuko niho ryo bari fisi nguvu kuko abene igihugu bazoba baritoye
ikibazo cyakabiri ikibazo cyakabiri mushaka kwa mutuvize nuko yavuze ko kubyakira ubutunzi leta y'Urundi ishobora kuba yashatse gutangurira kubanyagiye gutangisha iyo ntererano kugira ngo batere ubwo
eka si sonyagi umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu umuntu atangwe n'umukuru w'igihugu wazubiye nje yatewe n'umukuru w'igihugu none ninda yateye ubwo ubundi cyo twatangwe kwitera ubwo atwenyine urumva yuko ibyo ari ugushikuza uno munsi abanyagi bari kwatangwa uno munsi ejo canke ya ejo abanyagi bamwe bamwe ntibarashikirwa bazuyatanga mukabu menye watangwe n'umukuru w'igihugu none ninda yagiye gutera igitsi umukuru w'igihugu atanga cyo gituma rero yuko utugutukata gutore twebwe turazi neza yuko turazi iyo turi turaja turazi iyo dushaka gushikana u Burundi turazi n'inzira tubucamo nicyo gituma dusabye Abarundi bose kutwoca muri iyo nzira yo gushikana u Burundi mu nzira y'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko mwe kumwe babandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi rya Amerika turi kumwe na Federico. Federico mwiriwe neza? Federico mwatwumva? Ndabona umurongo wa Federico utariko urishura reka tu ijambo Desire. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hega Desire?
Turi mu Rwanda mu karere ka Kirehe.
Izina ry'ikirundi cyangwa ikinyarwanda ni
nahayo
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
kibane ndagifatiye mu nzira ariko umva ariko ijyanye no gutera kugira ngo adobe amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwirwa shingiro guhakana inyandikwa ry'ibwirwa shingiro rero cyo nagomba kubaza uyu mutumire nyakubahwa nagomba kubaza nti ko ibyo bikorwa bari kubabitunganya oba hari itondewe muvuga no kadoda k'Urundi muri rusange kuko jewe icyo navuga ndi ni mujene ariko icyo navuga yaba opposition cyangwa abari muri leta hariho ukuntu batavuganye kuri nabye ibintu bamwe bakabyihutisha twebugaruka tukabura ntitubone ibyo iboneka neza by'ukuri igihugu kuko ababyeyi navuga nshabwenge batunganya ibintu ntitumenye uba areka atunganya ibintu neza cyangwa areka atunganya ibintu nabi kuko murazi muri kahise kuva darijane sosante harabayeho amahinduka no regime royale irabaho harabaho regime ya repubulika munyuma rero ibintu byagenda bityo bagenda bazana ibintu bishasha ubu rero ikigaragara ni uko bamwe bose barihuta bakagenda bihuta icyo ni umusaba gusa ni uko boraba yuko harimo kunywanisha abantu kuko hari abantu benshi batabona neza kabyasi igihugu kuko abategetsi by'ababatwara n'abadatwara bafite ibintu bibaba bajye mugabo haba tugakuraba ukuntu bumvikana kugira ngo baremeshanye nayo ubundi kaza ku Burundi nta kadoshoboka kubyemeza cyangwa kubyemeza cyangwa kutabyemeza kuko ubwo ni uburenganzira bw'abanyagihugu gusa ikibazo no kumenya mbega ukuri kaza ku Burundi naka kaza ku Burundi kari ugategurwa gute kuko urwaka rwinshi dufite ibibazo byinshi bikomeye rero icyo mbona ni uko boraba bakiga gukundana yaba batwara kera n'abatwara ubunye n'abatashoboye kwiga abantu benshi bafite ibintu bababaza bigatuma bakora bashinga amategeko kuko iyo babaje rero nifuza ko bavuganye ukuri bagafashanya mbere bikaba nko mu ibanga bakaganira nabo batari kumwe ku buryo niba ari byo baba bifuza biranguka nabo bitoranguka mu kwa gatatu nabo bitoranguka mu kwa gatanu igihe cyose ibyo barangukiriye tukagira mugabo abarundi yumva ko bari bamwe byiza murakoze
egomeye nahayo Desire reka tuhe ijambo vice president wa mbere Burundi agira icyo avuze ku cyumviro ku ntererano mutanze.
Nibaza yuko ubwa mbere icyo navuga ni uko nahayo Desire ari mu Rwanda nimba arwaruka rw'umurundi yota kugira ngo akazuba keza ku Burundi tukubakire hamwe n'urundi rwaruka rwinga mu Burundi. Nibaza ko sinzi yuko yoba yagiye muri iyi minsi heze cyangwa yarasanzwe ari ku ishuri mugabo yavuze yuko abarundi ari inshabwenge yavuze yuko abatwa ari inshabwenge mugabo nuko uburundi bw'amaburema buramura inshabwenge mugabo simbona ntabwenge idashobora kumenya ngutwara mu muzinagiza ngutagutwara mu muzinagiza mu ntabwenge itsa kumenya ngongo huma n'udahuma twenje bituma rero dusaba yuko abarundi buzoramenya gutandukanya icyatsi n'urundi yavuze opposition avuga batwaye kera avuga iki twebwe inzira twacira inzira nziza kuri kazuza ku Burundi aho bwa mbere twifuza yuko abarundi basubira kubana mu mahoro mu bumwe n'umutekano iyo bwiza shingiro rero tukaba twariteguye muri iyo nzira ahubwo benshi nzi ko baza kumbaza kuko kenshi banumva ngo arusha ngo bahonyanziri cyangwa bagigiri nayo nzi ko ari byo baza kubaza mugabo gushwa uno munsi icyo kibazo rero ko batakikivuga kuko kitagifise ifatiro kuko muri iryo bwiza shingiro biratomoye neza ko atanahamwe dufatira ku byerekeye amasezerano ya rusha uno munsi uno munsi rero nzi ko ari ibibazo baza kubaza mugabo navuga nti nareme natahe twubake hamwe hanyuma ibyo byiyumviro byo gutegura kazoza keza Uburundi tubirondere hamwe ndakubwire nta muntu ariko ategura kazoza keza ku Burundi ariko ari hanze nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza igihugu cyiwe nta muntu ariko ategura kazoza ku Burundi ariko acyoza umukuru w'igihugu cyiwe icyo bituma rero nibaze twubake ntavuge ngo tuko turihuta kuko twatanze umwanya ukwi twarasabye twarasemereye yuko uwo wese afite intererano yuko yoza guterera kugira ngo iryo bwizo shingiro igende neza noneho nibaza yuko wabyumvise n'ababaje ibibazo nta bibazo nta bibazo binini binini babajije kubyerekeye iryo bwizo shingiro kuko twagiyubatse ku buryo umurundi wese yisanga akisanzura muri iryo bwizo shingiro akoriko kazuba keza gusa
mu minsi iri imbere tuzotunganya ikiganiro cyo gusesengura cyane cyane ikacu kuraba neza kwiga neza cyane rwose ku muzi ingingo nkuru ziri muri ibyo muri iyo nteguro muri aka kanya ariko reka duhe ijambo Anise muri we neza Anise matumva
ego
tawumva cyane du egira telefone cyane hanyuma izina ry'ikirundi ni nde Anise Anise matumva ndumva murongo Anise utamye urashaka kwegera telefone ukavuga cyane alo duga ku ijambo urafiki izina ry'ikirundi ni nde ego
Je na kumbuka kuchikiza kuri hizo mvugo au watenge sulu hundi wa mshikara kuvuga kuri hizo vyo yebu hindriguza shingiro o kukweme za hego changeo ya kubanya kiyogu wakabuka yuko atarabi ya kuya mamaza ama nabu wakaba wa shikara vya mamaza wa kini bae meza wa kaji awanya kiyogu ni Ni yumba yuko bizashingira kwebwe hinduka hama kubaza utore ego yeni bazariko kubwanje ngo yari bizashingira sizina bana ko yari yakunindwa muri bibihe y'igihugu kirimo ubu uraje no kuranya igihugu benshi bahunze uraje no kunyima abarundi karatekana so hinduwe mugetwe twiyumba yuko uburundi ari igihugu kiwacu kwa dukwiye ubwisho duhindura kubyo amasezerano ya Arusha yari yashyizeho akagira icyo ashikanye no ku Barundi
murakoze Anise reka tuhe ijambo vice perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sirimo agira icyo avuze ku makenga mushikirije duga ku ijambo
ni zimwe nabivuga kuva kare abarundi bose ntibazobonera kumwe igihe cyo kuyahindura ayo masezerano y'iryo bwizwa shingiro njyewe byari kunyohera igihe ari kuvuga ati muri aya masezerano ya Arusha havugwa iki n'iki n'iki none bagihinduye kubera iki n'iki 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 aho niyo byari kumpimbara mugabo uvuga yuko hatari bwagere urumva bose bavuga ko hatari bwagere iyo igihe ubuze icyo uvuga cyangwa icyo wagiriza uvuga ko hatari bwagere muramwumva mbere duhuye n'abanyamahanga benshi bavuga ati ngo ntihari bwagere none nimwe mumenya ko hageze nagira twebwe iga ndakubwira ikintu kimwe ejo hari abategetsi bahanze kandi barategeka kandi baravuga ijambo ikumviwe uno munsi abo bategetsi bari ejo ntibamenye yuko uno munsi hari abandi bategetsi kandi nabo nyine bashaka gutegeka nibubahe abategetsi bari uno munsi kugira nabo bubashwe ejo nkuko nazo zokubaha abejo nicyo bituma uno munsi twebwe turi ku butegetsi uno munsi tubona inzira irashe niyi iyo nzira irashe tubaze kuyumvikana n'abenegihugu iyo nzira irashe abanyagihugu bakayinjamo hivi uza kudusubira ngo habaye iki ngo hari kuga ngo byagenda ku myaka bijya byagenda bwari ku butware bwawe uno munsi naho mu butware bwacu nareke rero tutunganye uko twe tubyumva nibashaye ko dutunganye uko abanyamahanga babyumva uko abadaji babyumva uko babiri babyumva bareke uko twebwe abarundi tubyumva ariko tubitunganye kuko nicyo turi turatwara nicyo turi turabona iyo turi turaje
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bizimana muri Beneza
muri
Beneza muri hehe Bizimana
ndi muri Zambia
murafite ikibazo masi cy'umviro
ego me kimwe nagomba mere ko cyari kuri iki kibwirizwa shingiro kubyo guhindura ibwirizwa shingiro cyane nuko bwanjye ngo numenga na namba mitari kuzana kimwe nuko umenga barundi bose ntibaragihuriza ko icyo gituma ngo banza bagatenyenya hanyuma bamaze kubihuriza ko bakazobona kurihindura kuko n'ahandi bagiye ku ubwa mbere byashyizwe hari uko bose babihurije ko babona yuko umenga birakwiye yuko bobyubakira ko kigira kabiri nacyo ku bijyanye n'ibyo guto by'amatora yo kurihindura kujya ko bavuga ngo harimo ngo ntabwo waragira abo kwiyamamaza hakaba harimo abakoresha imvugo z'ukwerekana yuko bariko bariyamamaza ntabwo wabona yuko bo bariko bararengera abo bazaba barimo bariko barahiganwa mu byo kurihindura ko mbona bavuga ngo nibatore yego gutora yego njenda na yuko menda ni kibazo cyo gutegeka kuko abatware bamwe muri bo harimo abakora bavuga ngo uzoba kontre yo gutora yego ngo azoba ari umwasi w'igihugu njenda yaza yuko atamwasi w'igihugu arimo mu botora yego cyangwa oya kuko twese ntiduhuje imitima kandi twese ntitwumva kumwe ibintu niyo mpamvu bo njye icyo mbona bo reka umwe wese akazotora ibiri mu mutima wiwe cyane nihagira kwiyamamaza bakabyiyamamariza rimwe naho nimba bavuga yuko abo barageze kwiyamamaza bari kubitangaza ati bose niyaje kwiyamamaza kuko bariko barabikora nabo ukwiyo leta irerekana neza yuko ibyo yamaze kurangiza kwiyamamaza iri kwiyamamaza ariko abandi nabo bataragira hantu batariyamamaza
murakoze Bizimana ibibazo bibiri mudwe ku ijambo urafiki kiyazo
amatora
akanya mbona akagiye Bizimana reka baguhinyisha kuri izo bibazo bibiri mushikirije
ebo ubwa mbere yavuze ati mu barundi buyenshi ntibarabyumvikana ko mukandi bwizwa shingiro byagiyeho mu 2025 mujya ryumvikanye no barundi benshi nibaza yuko nukwiyobagiza kuko ndazi neza yuko mu 2025 umugambi wanjye nserukira ntibigeze wemera mbere warasabye abandi kwatora oya kujya bwizo kuko ntibari babyumvikanye kumuribuka yuko ariho haje ibintu by'imperekeza z'abahutu nabyibuka sinshatse gusubira inyuma mu byabaye muganaye kubisigurira ido nido nuko izo shingiro nta nini abarundi bose bazokumvikana ku izo shingiro cyangwa ku kicyangiro mugabo nicyo gituma iyo mutumvikanye muri iyo bwiza shingiro umurundi wese afite uburenganzira bwo kuvuga ego canke oya kucashaka aho nashize ngaho nta na rimwe nigeze mpagara abarundi gutora ego canke oya reka kuko ntiharageze igihe rero tuzotangura kwigisha abarundi gutora ego canke oya mu gihe tubariza ko uno munsi leta muri leta turiko twigisha ingingo zahindutse muri iyo bwiza shingiro rishasha rigiye kwemezwa n'abarundi ibyo rero hagira uturengera karindwi batubwiye ngo twagiye kwigisha ego canke oya uno munsi turi mu nzira yo kwigisha abarundi ibyahindutse
musozere akanya kagiye musozere
nayo mu kurinda ngo yuko abarundi ngo bazokwiye nashaka kubwira abarundi cyane cyane benshi ntihagire hariho bapfa gufatira ko kera bahoraga ngo amasezerano yarusha ngo barayarenze niko bavuga batumenga abarundi bose barazi ingingo izi n'izi barenze
mugani mwaka zati ningu yama sezana yaru shabarenzi ni
nauna kanya
temu ni kivitani ilo narinzi kwa rigo ulo musu utumiri
wakati kwa shini chane bose mbisi kutuweza wambele urundi ya sosili mgo kukanya mwatoye nauna kanya kajie kini kiwa zo tsoga kako nauna haribi wazo jinsi chane bose tuwa shini ya wanyo wanyi radio juja amerika bose bado teka kamo waga shkili jivyo mwazo vyavo ni wazo vyavo tuwa shini ye aba kulikanyo bose kigamilo mungire amahoro numugoro wa mwiza mwese
Iyi ni radio ijwi rya Amerika mubandanye kumviriza